Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ino i Washington DC ni Eugenie Mukankusa asuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ni ibiganiro tubategura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora mu Burundi birakomeje, uyu ni umunsi wa 15. Ejo ku cyumweru abakandida baba abigenga cyangwa se abahagarariye amashyaka bakomeje kumvikanisha ingamba zabo.
Abantu bama mu manza z'urudaca ugasagara kurishije inka yiwe kugira afate ingendo agiye kuburana. Nicyo gituma rero tugiye guhagarukira ikibazo kijyanye n'abacamanza barenganya.
Uwo ni Evariste Ndayishimiye userukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu Rwanda ho leta irateganya gushyiraho ikigega kizafasha mu kuzahura ubukungu bw'igihugu bwasubijwe inyuma na COVID-19. Naho abaturiye ikiyaga cya Kivu barishimira icyambu kirimo kubakwa mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bavuga ko kizoroshya ingendo n'ubuhahirane hagati y'uturere dukora ku kiyaga kinagabanya ikiguzi cy'urugendo. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye n'izivugwa hirya no hino ku isi hamwe n'amakuru ya siporo n'imikino ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Igisata cyawo ni kijejwe impunzi hasere gishyikiriza ko imiliyoni 5 z'abanyagihugu bakuwe mu ngo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri abo umuliyoni 1,200,000 ni abo mu ntara ya Ituri. HCR ishyikiriza ko injyane zifatiye ku moko hagati y'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu hamwe n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema zibandanya kwiyongera. Abagenduzi ba ONU batohoje ko agateka ka muntu kahungabanijwe inshuro zirenga 300,000 muri teritwari ya Jugu ibamwo abahema mu minsi 60 iheze. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley avuga ko ibitero hafi 50 ari byo biba ku munsi muri abo banyagihugu. Amoko y'abalendu n'abahima yamyashamirana kuva kera bafa ubutare bw'inzahabu na peteroli biri mu butaka bw'iyo ntara yabo. Abasirikare 3 mu nteko za ONU muri Mali barishwe, abandi 3 barakomereka mu gatondo ka kare ko kuri w'Imana igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu catezwe n'ibarabara. Umuvugizi uwo mugwi wa ONU Olivier Salgado yashikirije ko abo basirikare bamuka muri Chade bari mu bikorwa byo gukizura mu ibarabara ryo mu ikomine ya Agueloque mu buraruko bw'igihugu. Mali iri mu rugamba n'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2012. Intambara zimaze guhitana ubuzima bw'abasirikare hamwe n'abasivile baharurwa mu bihumbi. Umutaliyano kazi akoresha hamwe yabagira neza yari yaranyujwe mu karere kagenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia ubu ari degembya. Silvia Romano yashitse i Roma mu Butaliyano kuri uyu w'Imana inyuma yo kurekurwa hanze y'umurwa mukuru Mogadishu ku munsi wa 6. Abategetsi ba Somalia bajejwe umutekano babwijwe rya Amerika isagara ca Afgoye ku birometero 30 mu burengero bwa Mogadishu. Uburyo yarekuwe ntiburatangazwa. Romano yakorera ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abataliyano imbere yo gutwarwa n'abantu bitwaje ibirwanisho mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2018 muri komine ya Kilifi muri Kenya. Ingene abo barwanyi bamutwaye muri Somalia gushika ubu ntibiramenyekana. Abategetsi muri Libya bashikirije ko abantu 3 bishwe, abandi barenga 10 barakomereka mu gutana mu mitwe gukomeye kwabaye ku munsi wa 6 mu karere ka Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Ibisasu byaguye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Mitiga byononye ibikono bibikwamwo ibitoro by'indege hamwe n'indege zunguruza abantu. leta ya Libya yemewe na ONU ya giriza inteko zishyigikiwe na Khalifa Haftar kuba aribo bagabye ibyo bitero. Ibisata by'ishyiramwe mpuzamakungu ONU biragabisha abimukira n'impunzi bafata ingendo mu ibahari Mediterane ko bashobora kuhasiga ubuzima. Bagiriza ibihugu bya Buraya ko bibandanya kubuza ubwato bwabo kurondera no gutabara abimukira bari mu kaga. Ibiro bya ONU bijejwe gateka kazi na muntu bishikiriza amakenga ku makuru y'ubwato butabara kase gufasha abimukira bari mu kaga hagati muri Mediterane. ONU ivuga ko iyo nyifato iterwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na politike zabyo zibuza abatabazi bigenga kurondera no kurokora abimukira. ONU itera kamo kandi saba ko hugarukirwa umugenzo wamyeho wa kera kandi ugengwa n'amategeko mpuzamakungu gutabara abageramiwe mu mabahari. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abategetsi b'igihagararo mu gisaka cy'amagara y'abantu muri perezidansi ya Amerika bahisemo kwishyira mu kibanza cyabonyene inyuma yo kuba barakoranye ko mu minsi iheze n'abanduye umugera wa corona. Abo bategetsi ni Stephen Hahn, umutegetsi mu kigo cya Amerika gishinzwe kugenzura ibifungurwa n'imiti, ubundi ni Robert Redfield arongoye ikigo gishinzwe gukinga no kurwanya indwara aricyo CDC mu funyafunyo, hamwe na Anthony Fauci umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira. Abo bategetsi biyongereye ku mukozi ategurira Perezida Donald Trump ibifungurwa hamwe na Kathy Miller ajejwe ibyo kumenyesha makuru mu biro by'icegera cya Perezida Mike Pence batowe ko banduye. Bompi Perezida Donald Trump hamwe na Pence bama bipimishije buri munsi ariko ibipimo byabo byerekana ko batarandura.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Dukomeze noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza amatora ya perezida ay'abashinga amateka n'ay'abajyanama b'amakomine bikomeje ejo byari bigeze ku munsi wa 14. Mu bibazo abakandida bagarutseho cyane harimo icyo gucyura impunzi, kuvugurura imigenderanire n'akarere ndetse n'amahanga, guteza imbere ubukungu n'inzego z'umutekano n'ubutabera. Ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Igikorwa cyo kurondera amajwi mu matora adasigaje n'iminsi 10 kirabandanya mu Burundi. Intara zose z'igihugu zisa n'izimaze kubona n'imiburiburi umukandida umwe. Evariste Ndayishimiye asarukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hari mu bumanuko bw'igihugu imakamba aho yagiye avuye mata na yemeje ko ku butegetsi bwiwe niyagira amahigwe agatorwa impunzi ubuzibarizwa mu bihumbi birenga amajana atatu zizotahukanwa.
Igihugu kiryose n'igice wacu kirimo amahoro kirimo impore ukazaumva ngo hari umurundi yitwa impunzi. Yewe ico rero tugatucambarire abarundi umwe wese abe muhiriwe atungatunganirwe mu vyiwe aba bahenzwe n'abanyepolitike no kubagarukana bidatevye bitahira abanyepolitike bobo bazi ivyo bakora baraguma bahendwa n'umukoroni mugabarundi nibitahi naba bajwe n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu baguma babona umwenga n'impunzi urazayo bagoheka ntuze warabarundi bene wacu tugiye kubikora ivyo nta n'umwe azokwitwa ngo n'impunzi ngo kubera zamunaniye gushika mu itongo ryiwe.
N'igisata c'ubutungane ntazogisiga inyuma mu gihe yarari mu gice kirimwo imanza nyinshi z'amatongo.
Abantu bama mu manza z'urudaca kubera barenganywa ugasagara kuri sisi nka yiwe kugira afate ingendo agiye kuburana kubera iki sentare y'intango irenganya. Nico gituma rero tugiye guhagarukira ikibazo kijanye n'abacamanza barenganya. None wewe ucurubanza ku izina rya bene gihugu ucurenganya bene gihugu rero icyo kibazo kijyanye n'ubucamanza tuzagihagurukira cyane.
Gaston Sindimwo ubu ageze mu Rugigi avuye mu Cankuzo, ubu asarukira umugambwe w'abadasigana IPRONA ica zoshira imbere no kunagura urwego rwa gisirikare n'imigenderanire.
Mugatora IPRONA tugiye gukora ubushakashatsi abajeje umutekano abasirikare n'abapolisi nabo nyene bongereza umushahara cyo kimwe n'abandi bakozi bose. Nimwadutora tuzoza twugurura imbibe zose imigendane y'urundi n'ale makungu asubiye isamirane kuri kwanya
kuri ico agatogwasa asorokira umugambi SNL amwongerera ko imigendranire mu by'ubutunzi n'amakungu uyu urugendo rwiwe rumugejeje mu manuko bw'igihugu avuye muri Bujumbura rirare no mu Rumonge
ariko kandi n'umugambi twokwita ko ari uwo wa karere twoshobora kurangura hane igihugu biri mu burengero bwacu cyane cyane Congo na Angola kuko gushika uno munsi u Burundi rutegemeye umuhora wo mu buseruko none mugiye w'ingorane hariya mu buseruko byo cyane bigenda gute ino mu burengero ataje gucisha nawe turi umvira yuko boba kugirana amasezerano y'ibyo bihugu tukaraba ukuntu kuba kwa ibarabara ry'indarayi byo huza Tanganyika niba hari ya Atlantique hari i Rwanda muri Angola arabaza kugira amasantrali y'izuba cyane n'umuyaga amasoko akarangwe hanyuma n'iyagakuba kugwizwa umaze kugwizwa wewe urashaka kubona ati ibi bigati byacu byaha ndashobora guhinduramwo iki cyane kiriye icyo soko ushyire nawe ngaho ubikore uduhere akazi rwawe
abakandida bariko bariyamamaza ntibasige inyuma kwemanga ko hamwe batowe bazokubahiriza gateka kazi na muntu Dieudonne Nahimana uwigenga geze mu rugigi arabigaruka ko
ingingo ya mbere cyane imbere nuko atamuntu azozi bicari ubuzima bwa kirenga Burundi wese kirenga muntu wese wo Burundi gutegereza kubahirizwa umuntu azokwica umuntu umuntu azohohotera ubuzima bwa kirenga muntu amuri icari atigize kuba cyangwa mu bintu yumvira mu bya politiki ntituzomwihanganira tuzomuhana urugezo rwa igihugu cyose kimenye ko ubuzima bw'umuntu bufite agaciro umuntu wese ategereza kubahirizwa mu iteka ryiwe
abakandida bagera ku ndwi bariko bariyamamaza mu gihugu cyose batsigaje kiringo cy'indwi imwe kuko bazosozera ibyo bikorwa ku munsi wa mungu itarike 17 bazoca bafata akaruhuko k'iminsi ibiri maze ku wa gatatu be n'abanywanyi babo baburabire mu rugi kugira ngo bitabe amatora nyezi na matora gushika ubu atandorerezi n'imwe mvamakungu ziratangaza ko zizoyacungera n'abaturuka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bari babisavye leta y'u Burundi yababwiye ko igihe cabaheranye kuko bategerezwa gushika mu Burundi kera bakabanza guca mu kato kugira ngo basuzumwe ko atamugera wa corona binjiranye mugiye akato kamara iminsi 14 vyumvikana ko naho bogenda kuri uyu wa mbere bazova aho basuzumirwa amatora yaraheze n'ivyayavuyemwo byaramaze gutangazwa n'umugwi ujejwe amatora CENI gusa igihugu cabuze ko cikwije kandi ko hari amashiramwe ahagije mu gihugu azocungera ayo matora Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
arakoze Pierre Claver Niyonkuru ugushyamirana mu kiyaga cya Rweru hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abu Rwanda byatumye umusirikare w'Umurundi yitaba Imana intandaro yabyo ni abarobyi b'Abarundi barenze urubibi u Burundi buhana n'u Rwanda mu kiyaga cya Rweru inkuru ijwi rya Amerika rikesha abanywanyi bayo murayisomerwa na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda
umusirikare umwe w'Umurundi ni we amaze kumenyekana ko yaguye mu ruhererekane rw'amasasu rwumvikanye mu kiyaga Rweru ku ruhande rw'intara ya Kirundo mu Burundi uko kurasana kwari hagati y'abakeka kuba abasirikare b'u Burundi n'abu Rwanda bacungera umutekano mu mazi amakuru dukesha abanywanyi b'ibihugu bya Amerika kandi atohojwe bihagije avuga kuko gushira nako kwabaye hagati y'isaha 9 n'igicumi ku muhingamo wa gatanu aya makuru amenyesha ko abasirikare b'ibihugu byombi bariko barakizura mu kiyaga Rweru kibatandukanya batumvikanye ku rubibero batandukanye hagati mu mazi abasirikare b'u Rwanda bo bari bubarasha abarundi babagiriza kuvogera amazi y'u Rwanda mu itangazo ry'ingabo z'u Rwanda amenyesha ko abarovyi bari baje bava mu Burundi barenze urubere ruri hagati mu kiyaga Rweru abasirikare b'u Rwanda babategeka gusubira inyuma abasirikare b'u Burundi nabo baca batangura kurasa bari ku ruhande rwabo abasirikare b'u Rwanda nabo baraheza barabasubiza ingabo z'u Rwanda zikamenyesha ko ku ruhande rwabo atanumwe yakomerekeye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke twamurondeye kuri telefone yiwe ngendanwa kugira gice atubwiye kuri ibyo byabaye mu kiyaga Rweru ariko ntiyatwitavye ubaye ubwa mbere abasirikare b'u Burundi n'u Rwanda bashiranako mu kiyaga Rweru kuva mu mwaka w'2015 imigendane y'ibyo bihugu bibanye itosikajwe n'ibazo bya politiki u Burundi bwinjiye mu ico gihe yamara abarovye bakorera muri ico kiyaga Rweru bari bamaze guhura katari gake n'ibazo by'umutekano ku ruhande rw'u Burundi harabagiye barafatwa mu nyuma bakarekugwa n'abasirikare b'u Rwanda hari n'uwari amaze kwasiga ubuzima arashwe ku ruhande rwa komine Busoni mu Burundi.
Desire Hatumwimana arakoze kutugezaho iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguye ryifashishije abanywanyi bayo. Noneho twerekeze mu Rwanda aho leta itangaza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe izaba yamaze gushyiraho ikigega kizafasha mu kuzahura ubukungu bw'igihugu bwasubijwe inyuma na COVID-19. Asumita Kaboyi ikigali mu Rwanda abayinkuru irambuye.
Ku ikubitiro iki kigega kizashyirwamo amafaranga agera kuri miliyari ijana mu mafaranga y'u Rwanda. Leta yumvikanisha ko aya mafaranga azafasha mu kuzahura ubucuruzi bw'abikorera bwazambye. Minisitiri w'imari n'igenambigambi Uziyendagije Imana asobanura ko iki kigega kizafasha abacuruzi bose bahuye n'igihombo kongera kuzahura akazi kabo.
Ikigega turateganya ko cyajyamo nka miliyari ijana y'amanyarwanda ya leta, ariko twakomeza tukashaka n'andi n'abandi bashobora gushyiramo amafaranga kugira ngo cyabuke kurushaho. Turateganya ko mu gihe cy'icyumweru kimwe cyaba gitangiye. Muri rusange ikigega kizafasha ubucuruzi ubwo aribwo bwose bwagizweho n'ingaruka. Hari ibipimo bizagenderwaho kugira ngo ababirimo babone amafaranga aciriritse ku gihe cyiza, noneho bongere bakore bihutishe imirimo. Harimo ndetse n'amasosiyete kuko biciriritse cyane n'ibitoya nabyo birimo, ku buryo bizahabwa inguzanyo za make ndetse n'ingwate.
Kimwe mu bintu byahungabanijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, urwego rw'ubukerarugendo rufata umwanya wa mbere. Rwari ruherutse gutangaza ko mu kwezi kumwe gusa kwa gatatu rwahombye agera kuri miliyari 35 mu mafaranga y'u Rwanda. Uru rwego ni rumwe muzafasha ya mbere mu gutakambira leta ngo ibashyirireho ikigega cyazabafasha kuzahura ubucuruzi bwabo nyuma y'iki cyorezo. Abikorera cyane cyane mu bari mu bukerarugendo n'amahoteli baravuga ko leta batuye umutwaro. Bwana Nsengiyumva Burakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora mu mwuga wo kwakira abantu hotel na restaurant, yabisobanurira Ijwi rya Amerika.
Cyacu turemereye ni ibijyanye n'amadeni abantu babakoresha. Iyo udashoboye kwishyura banki ntakindi ikora igurisha imitungo yawe. Iyo nyungu rero kenshi usanga iri hejuru cyane, uguhera kuri 18 kugeza kuri 20. Iyo nyungu dutanga kuri buri kwezi ubu ari amafaranga mu byo turimo tuganira no kureba n'uburyo ki iyo nyungu yagabanuka, none bigatuma n'amafaranga wishyura buri kwezi agenda agabanuka. So urumva rero ni umutwaro twatwikoreye, ariko urumva ko leta iba yabitekerejeho.
Leta iherutse gufungura ibikorwa bimwe na bimwe kuva tariki ya 4 ku kwezi mu rwego rwo kongera kureba uko ubukungu bwatera imbere. Urwego rw'abakora mu by'amahoteli n'ubukerarugendo rugasobanura ko nubwo hashize icyumweru ibikorwa bimwe bifunguwe bo batarongera gukora.
Kubona twatangira gukora aho ntabwo ari ibintu byenda guhera ko bigera ku rwego twari turiho, kubera kuretse na no kuba twarafunguye yego. Urazi ko mu ntara ntabwo abantu bakishobora kuva mu ntara imwe ngo bajye mu yindi, ariko imipaka iracyafunze, ubwagi indege iracyafunze, kuko ubukerarugendo ni ikintu by'ukuri kidashingira ku karere, umurenge cyangwa igihugu kimwe gusa. Ni urusobe rw'imigenderanire iri hagati yaba uturere, intara, ibihugu n'isi yose muri rusange. Rero kuva iki cyorezo kitari cyayagira ngo haboneke umuti ukivura cyangwa se urukingo, ntabwo ari ibintu byahera ko bivuga ngo birazamuka bigere kuri rwa rwego.
Leta y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI bari baherutse kuvuga ko mwaka w'ibihumbi 2022 uzarangira umusaruro mbumbe w'igihugu uzamutse kugera ku 8%. Minisiteri y'imari igaragaza ko iki cyizere cyamaze kuyoyoka, kuko kugeza ubu u Rwanda na FMI bagaragaza ko umusaruro mbumbe ushobora kuzamuka kugera kuri 2%, ariko nabyo bishobora guhinduka kubera icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda.
Nta muntu ku isi wavuga uburyo ingaruka nyayo y'iki cyorezo kuko gikomeza, ntawuzi igihe kizamara, ntawuzi n'uburemere bw'ingaruka zacyo ku buzima bw'ibihugu. Niyo mpamvu rero imibare igenda isubirwamo, uko hagenda haboneka imibare mishyashya niko ibya bihugu yangiye mpuzamahanga igenda isubiramo iyo mibare. Ariko ni ibintu bigenda bihinduka, n'ubu twagiye twishyura imibare none dukoranye na IMF twavuye kuri gatanu kice kimwe ku ijana turamanuka tujya kuri gatatu n'ibice bitanu ku ijana ubu turi hafi kuri kabiri ku ijana nubwo bitari byarangira neza
nubwo abantu banyuranye bakomeje kugaragaza ko iki cyorezo kizasiga benshi mu bukene bukabije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ubukungu bw'u Rwanda butazazahazwa n'icyorezo cya virusi ya corona ibi mukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro aherutse kugirana n'abashoramari barenga 400 bari mu bice hafi ya byose by'isi ibibazo by'aba bashoramari byumvikanagamo impungenge cyane cyane ku bukungu bw'ibihugu nyuma ya COVID-19 kuri iyi ngingo umukuru w'igihugu asanga urugamba rwo guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo rusaba ubufatanye bw'ibihugu yagaragarije abashoramari ko by'umwihariko ubukungu bw'u Rwanda bwari buhagaze neza n'iki cyorezo gusa ko nubwo umuvuduko bwariho uzagabanuka ngo hari icyizere cy'uko butazazahara cyane Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi harakoze kuri iyi nkuru mu Rwanda kandi bamwe mu baturiye ikiyaga cya Kivu barishimira icyambu kirimo kubakwa mu karere ka Rubavu barasanga kizorushya ingendo n'ubuhahirane hagati y'uturere dukora ku kiyaga kandi bikazana bagabanyiriza ikiguzi cy'urugendo mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye
kuba kitari cyubakwa ibintu ni desordre bikorwa muri desordre n'abaharakajagari ubonaye
uyu kimwe n'abandi batuye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu n'abakoresha amazi mu ngendo n'ubwikorezi bw'imizigo itandukanye bavuga ko kuba nta cyambu cyari gihari byari imbogamizi ikomeye uretse kuba nta cyambu cyujuje ibisabwa cyari gihari nta n'ubwato butwara abagenzi bugikora kandi hari umubare utari muto wakabaye wifashisha amato mu ngendo zigamije ubuhahirane n'ibindi nk'uko bamwe mu baturage babivuga
muri make icyambu kije ni igisubizo
cyubatse icyo cyambu iyo nzira mu mazi yaba ari uburyo bworoshye cyane
habeho amato menshi agenda asimburana ubu ndamutse nciye mu mazi narari bugarura bugashya bakomeza nkagenda urukumva ndaye mu nzira
ponseri n'abagenzi bagenda muri iki cyombo gitwara abagenzi ubundi ndacyo hari cyombo twitwa Rwanda cyatwaraga abaturage abagenzi ntacyo mu gitwara abagenzi gihaba ni bitwara imizigo gusa bihari irabanga byo mugurumva ni esheke abantu bo benshi baba baza ngo cyacyo mu cyagendaga kiriye cyacyo mu cyagendaga kiriye birabangamye mbese ubu ndabantu genzi bakigenda mu cyambo kandi benshi baba bakeneye kugenda no mu mazi
cyadufasha cyane cyo dufasha cyane hano hagakomera kandi tukabona ukundo bajya bagenda
atwe bibaye ngombwa tukabona nko gwatu rugezweho byadufasha navano nka gitango ni huse ku masaha ne nkabange gitango
ubwato bw'imbaho bwahoze butwara abagenzi bajya nka Rutsiro bakaviramo muri Nkora abandi ku Kibuye mu karere ka Karongi Kirambo muri Nyamasheke cyangwa berekeza Rusizi ntibugikora cyakora babukoreshaga bavuga ko n'ubundi byabasabaga amasaha menshi hakaba n'ubwo baraye mu mazi bagenda bavuga ko iki cyambo nikimara kuzura bakabona n'ubwato bugezweho bizanafasha kandi n'abatwara amato muri rusange kuko bavuga ko bagorwa no kubona aho batsika ubwato ari byo guparika uyu atwara ubwato bw'imizigo
kuko icyombo cyaguye kwibuye abari muri si uko gishobora gutoboka kenshi yagiye duparika ahantu ugasanga hari amabuye turafashwe nta nubwo kandi biba binemewe ko umuntu yatsika ariho hose ariko tukanagira ikibazo cy'uko nta hantu hari ibyambu byemewe n'ubundi tugomba gutsika
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko iki cyambu n'icyuzura kizongera ubuhahirane n'igihugu cy'abaturanyi ari cyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko buzaba bwiyongera ku buhahirane busanzweho hakoreshejwe inzira z'ubutaka Bwana Gilbert Habyarimana ni umuyobozi w'aka karere.
Hari umushinga wo kubaka icyambu cya Rubavu kizadufasha kongera ubuhahirane n'ubucuruzi bukorerwa ku mazi. Aha ngaha tukaba tubafite icyambu kiduhuza n'utundi turere tw'intara y'Iburengerazuba ariko n'ubundi n'ibindi bice bikomeye by'igihugu cy'abaturanyi tunyuze kuri iki cyambu nabyo bizongera ubucuruzi bukomeye muzabibona kandi ubuhahirane bukaba ku rwego rwo hejuru tubibonera mu rwego rwo guhanga imirimo icyo cyiciro kizamuka
muri rusange ubwikorezi mu mazi iboneka ko bukiri ku rwego rwo hasi cyane mu Rwanda hari nk'abaturage bifuza gukoresha inzira zo mu mazi bavuye Rubavu bajya Rusizi babanza kugigoma bagafata ubwato bubageza Bukavu bakongera bakambuka umupaka bakabona ubugeri Rusizi mu mushinga mugari wa Leta y'u Rwanda wo kubaka ibyambu mu turere twa Rubavu Rutsiro Karongi Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Iburengerazuba dukora ku kiyaga cya Kivu byari biteganyijwe ko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwato butwara abantu 33 z'ibicuruzwa buzaba bwatangiye gukora mu kiyaga cya Kivu naho ubutwara abantu 150 bukazahagera mu mpera z'uyu mwaka 2020 ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA kivuga ko icyambu cya Rubavu n'icya Rusizi bigomba kuba byuzuye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha 2021 ibi byambu byombi bizatwara $12 million z'amadolari y'Amerika ni ukuvuga asaga 11 million z'amafaranga y'u Rwanda iki kikazaba ari icyiciro cya mbere ikindi gice cyo gutunganya ibyambu bya Nkora mu karere ka Rutsiro, icyakibuye mu karere ka Karongi ndetse n'icyakirambo muri Nyamasheke byo byitezwe ko byazaba byuzuye mu mwaka wa 2022 mu gihe nta cyahinduka. Kuba imirimo imwe n'imwe yarabanje guhagarikwa nk'imwe mu ngamba zo gucubya umuvuduko w'ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona ndetse yanasubukurwa hagakora abakozi ba ngombwa gusa, hari abasanga bishobora kuzarogoya ingengabihe yo kurangiza imirimo yo kubaka ibi byambu ntibirangirire igihe byari biteganyijwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Muracyari kumwe na Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya makuru ya siporo. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi tariki 21 y'uko kwezi nibwo rizongera gutangira nyuma yo guhagarara kugira ngo abanyepolitiki babone ibibuga byo kwiyamamarizamo. Nubwo hari abashima icyo cyemezo cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, hari abandi bakinegura kuko ikiza cya COVID-19 ntaho cyari cyajya. Inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Desire Atungimana.
Izo nkino zizotangurirwa n'urukino rw'ikirarane hagati ya Musongati na Atletico Academy, nkuko bimenyeshwa na Yusuf Musi ajiriwe igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Izindi nkino 24 zisigaye ni ukuvuga inkino zitatu kuri buri mugwi zizoca zitangura igenekezo rya 30 ukwezi kwa gatanu, zisozerwe ku igenekezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu. Abakunzi b'inkino mu Burundi bakaba bamwe bamenyesha ko bari bakumbuye kororera umupira, abandi bati ntihari bwagere kubera coronavirus mu Burundi ikihati ndaro.
Ndabona yuko Federasiyo y'u Burundi itari kwiye gutanguza inkino, kuko kugeza ubu corona urabona ko yamaze gutera mu Burundi. Turaba rujya gwaruka rero turushize mu kibuga gose kumwe n'ibice bigenda, urabe ingaruka zo barufise. Njye mbona ko bitari bikenewe ko bugurura federa nabo bajya abantu muri federation ingana kintu natumwe bitayeho.
Njye ku Rwanda rw'iwanje mbona yuko atakintu kinini ya cyane byo kwica, kubera urabona yuko mu Burundi ntituravuga bimwe byo kwikingira kugira tugume mu nzu, urabona tuguma tugenda kandi tugoma duhura n'abantu. Niyo uvuga ngo championnat ntihari ku bibuga abantu baguma ba irantrenema. Ikiyumvire cyo kubana na championnat ntacyo bitwaye, giye kubwanya mbona yuko championnat yobandanya igahera.
Icyo kibazo natwe turakibaza bikadusiga, kandi tuzi yuko mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu dufise ikiza cya coronavirus, kandi icyo kiza kikaba kiri muri bimwe mu kugira umuntu akigwanye bisaba yuko abantu badakoranira ahantu hamwe ari benshi. Nukuri nuvumenga kuri jewe ntihari bwagere yuko umupira mu Burundi tubira gutangura.
Ibyo nibaza yuko ari ibintu bisanzwe kuba n'ahandi hose mu bindi bihugu, ndabona amahiganwa agomba atangure kandi iyo corona ikaba ikivugamo naho ikaba itarahera. Amico mbona ni uko baca bafata bagafata ingingo nk'izo abandi baba bafatiye ko nyine mu bindi bihugu izo nkino zasubiye gutangura, nk'uko nyine mu myimenyerezo atabakinnyi bo kwegerana mu mamace kuri selebrasiyo atahota guselebra akora ku wundi no gukina mamace bambaye mamaski. Icyo ndabona icyo onye yuko atacyo cyo kwica imace zizokinwa kuri kwami cyangwa bagire mace ziba atabarorezi bahari.
Iryo higanwa rero rigiye gusubira gutangura. Kanyenkore Jean Gilbert ajejwe ubuhinga mu mugwi wa Vitaro azi cyane umupira w'amaguru mu Burundi kuko ubayemo igihe kirekire cyane, amenyesha ko ihiganwa ry'uno mwaka ribaye abaye kuko rikirimo ahanini n'abakenya taburambe bararonka.
Primus League ni championnat idahambaye cyane, utuvuga ko ikomeye igereranyije n'ayandi mashampiyona yo muri za 2014 za 2015 tuyihereye hasi. Iy'ubu rero icyo gihe mvuga ni uko dufite generation nshyashya ntibaragira experience, harimo n'abana baduze nk'uyu mwaka muri za 2e 3e baje muri premier division. Ubwo rero shampiyona ntirakomera, mugabo urebye umupira bakina, urebye abo bana umupira bakina, biraboneka ko mu myaka ibiri bafashwe neza, mu myaka ibiri itatu ine tuzaba dufite shampiyona ikomeye cyane. Njye mpora nibwira ni uko bariya abantu babafata ku mugongo kabisa bagakomera na Coupe du Monde twijyamo mu myaka itanu itandatu ukopa.
Mu gihe rero hasigaye inkino zitatu gusa ngo iryo higanwa rirangire, Message Ngozi na Musongati yo mu ntara ya Gitega niyo migwi izova mu zo twari igikombe uno mwaka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana ku makuru ya siporo. Tubashimire cyane rero ko mwateze amatwi. Shimire kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abafashije kubibagezaho. Fasteri Gebehu niwe wegeranyije aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho iwanyu no mu banyu ndetse no mu byanyu. Mukomeze kwirinda virusi ya corona kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.